Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Inshuti zacu mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Kuri iyi saha kandi turi no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Inshuti ya bose. Nawe mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Muri kumwe na Thomas Kamirindi hano muri studio ya gatanu, ndi kumwe kandi na Frederic Nkundikije mukanya arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mbere yuko tujya mu biyaga bigari. Fred, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Je wampaye umuceri, bamperiza ubiharagi, bampaye base, nta nikivomesho nari mfise, ndabashimiye rwose. Ndashimye ntakombora nogira.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu Buterere, ni zone Buterere yo muri yo mu ntara no ko yo mu mujyi wa Bujumbura bahawe imfashanyo uyu munsi. Naho muri Amisom abasirikare batandatu b'u Burundi bishwe. Hirya no hino ku isi muri Sudani abanyeshuri bane bishwe barashwe n'inzego z'umutekano mu gihe bari mu myigaragambyo. Naho muri Afghanistani ibitero by'ibisasu byari byatezwe mu modoka n'ibitero by'abantu bitwaje imbunda byahitanye abantu 20 bikomeretsa n'abandi 50. Mugumerero ku maradiyo yanyu, ariko nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa.com mukurikire aya makuru. Mwirerero ku makuru yo hirya no hino ku isi. Fred, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Amakuru tuyahere ku makuru avuga ko umutegetsi wo mu gihugu cya Congo yatangaje ko abanyamahanga babiri bakorera isosiyete mu gihugu cya Canada yitwa Banrohimba Ubutare banyurujwe mu ndwi iheze mu bumanuko bw'intara ya Manyema iri mu seruko bw'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu, Kapitaine Dieudonne Kasereka, uyu munsi ku wa mbere yavuze ko umunyagihugu wava mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Umunyazimbabwe, hamwe n'abanyekongo babiri banyurujwe kandi ko aba banyuruje bashobora kuba ari abagwanyi bo mu muhari w'abamayimayi bakorera ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi muri iyo ntara. Yavuze ko abasirikare bariko bararundira abo bantu banyuruje kandi ko abantu batatu bikekwa ko bafise uruhara muri iryo nyuruzwa bamaze guhagarikwa. Yavuze kandi ko gushika ubu abakoze iyo bara ataco barasaba kugira ngo basubize abo bantu. Abanyeshuri bane hamwe n'umuntu umwe akuze bishwe barashwe igihe cy'imyerekano yabereye mu gisagara cyo mu gihugu cya Sudani cyitwa El Obeid, inacyo mu rwa mukuru w'intara ya Kordofan yo muri Aruko. Ishyirahamwe ry'abaganga ryatangaje iyo nkuru rivuga ko abo bantu batanu bishwe igihe cy'imyerekano y'abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye ariko ibera mu cyo gisagara. Abandi bantu batari bake barimo umukuru w'ishyirahamwe ryatunganije iyo myerekano imaze amezi n'amezi barakomeretse. Gushika ubu abategetsi bo mu gihugu cya Sudani hamwe n'abasirikare barongoye igihugu basubiriye Perezida Omar al-Bashir nacyo baravuga kuri ubwo bwicanyi. Abantu bashika 65 barishwe mu bitero byakozwe n'umurwi wikekwa kwari uw'abarwanyi b'intagondwa za Kiisilamu igihe bari bavuye ku maziko mu ntara yo muri Aruko bushira userukwa bw'igihugu cya Nigeria nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa Mungu. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari bo bakoze ivyo bitero. Yamara umurwi Boko Haram hamwe n'undi murwi w'intagondwa za Kiisilamu mu ntara ya Afrika yo murengero yama yakoze ibitero ero muri iyo ntara. Umutegetsi wo muri iyo ntara yatangaje amakuru avuga ko izo nkozi z'ikibi zishe abantu 11 bari bavuye ku maziko ku munsi wa gatandatu hamwe n'abandi 44 bari bagiye hamwe kugira ngo bivune ibyo bitero. Yavuze ko hari n'abandi bantu bakomeretse kandi ko n'igitigiri cyabahitanywe n'ibyo bitero gishobora kwiyongera. Perezida Muhammadu Buhari ejo ku munsi wa Mungu yariyamije ubwo bwicanyi yongera ateka gisirikari guhiga abakoze ubwo bwicanyi. muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika abajeje umutekano mu ntara ya Museruko uburengero mu mbaraya ya California bavuga ko umuntu itwaje inkoyishi abantu batatu ku munsi wa mungu kumuhingamo mu kibanza cari ko kiberamo ibirori ico gitero cabereye mu sara cha Girloy aho abapolisi bavuga ko uyo mwicanyi yari itwaje inkoho abandi bantu 15 barakomerekeye mu ico gitero yamara ntibiramenyekana niba bakomerekejwe insoro muri cyo kibanza cyariko kiberamo birori hari hasanzwe hari abapolisi n'acyo gituma gikorwa cyo gutabara cihuse maze abapolisi bagaca barasa uyo mwicanyi mu buryo bwihuta. Umukuru w'igipolisi muri cyo gisagara Scott Smith yavuze ko hari amakuru yatangajwe yavuga ko hashobora kuba hari uwundi mwicanyi agira kabiri ariko gushika ubu abapolisi ntibarashobora kwemeza niba koko hari uwundi muntu agira kabiri ikekwa ko yarafise uruhara mu rwo bwicanyi ariko baratohoza bwo bwicanyi gushika ubu baraciweza ukuntu bwatanguye hamwe n'icabuteye. Mu gihugu cya Afghanistan naho abatetsi batangaje ku igitero cya bombe cyatezwe mu modoka hamwe n'igitero cy'abantu bitwaje inkoho byahitanye ubuzima bw'abantu 200 byongera bikomeretsa abandi 50. Abatetsi hamwe n'abantu bavyiboneye bavuga ko abiyahuzi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bateye ibiro by'umuhari wa politike urongowe n'uwahoze ari umukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu gihugu cya Afghanistan Amrullah Saleh. Sali niwe kandi azobari vice president wa president wa Afghanistan wo muri iki gihe Ashraf Ghani mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora yimirije. Ivyo bitero byabaye haheze amasaha makeyi Ghani hamwe na Sali bavuye mu ikoraniro ryo kwiyamamaza mu gisagara cha Kabul inyuma yaho gikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora gitangurijwe icyese ku munsi wa mungu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ivyo bitero. Umurwa mukuru Kabul ugize iminsi uberamwo ibitero bikorwa n'umurwi wa Taliban hamwe n'umurwi w'intagondwa za Kiislamu. Abategetsi batangaje ko abasirikare batabaye abantu bashika 85.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Frederic Nkundikije yarakoze kuri amakuru mukanya aragaruka kubabwira muri make ayo yabagejejeho. Amakuru yo mu biyaga bigari. Muri Amisom ni muri Somalia abasirikare batandatu b'Abarundi bari mu fiti petri rya major baguye mu gitero cha Al-Shabab ejo bundi kuwa gatandatu abandi batatu barakomeretse. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iyi nkuru.
Abo basirikare batandatu b'Abarundi baguye mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu gihe bari mu bikorwa byo gucungera umutekano muri district yitwa Balad iri mu karere ka Shabelle hagati ku birometero 36 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Amakuru ava muri kontinenti y'Abarundi iri muri Somalia avuga ko abo basirikare baguye mu mutego wa Al-Shabab bariko barakizura muri ako gace karimo ibigwati 82 bigizwe n'abantu barenga 640. Ayo makuru nyene yemeza ko basirikare batandatu bari bahasize zima buno nyene muri bo harimo intwaza ngabo yipete rya major yari cegera cyo twara batanyo ya 53 ya Misom. Iruhande y'izi ngabo z'u Burundi zaguye ku rugamba rwo kugwanya iterabwoba hari n'abandi basoza batatu bakomeretse muri ico gitero nyene. Abandi babiri nabo baburi urengero bikavugwa ko bashobora kuba baranyurujwe n'inyeshamba za Al-Shabab. Kapiteni Oscar Mann yakiza vugira ingabo z'u Burundi muri Somalia yabwije ujya Amerika ko adashobora kwemeza cyangwa ngo hakana aya makuru kubera ari mu karuhuko i Bujumbura hamaze iminsi yaroye kwivuza. Ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke aremeza ko igitero cyabaye. Mugabo nta byinshi yongera ko amenyesha ko ivyahononekariye bitaramenyekana byose ariko ko n'ivyamenyekana azogira icyo ashikirije. Ku rubuga rwa internet kuri site yazo intagondwa za Al-Shabab zemeza ko arizo zakoze igitero cyahitanye abasirikare b'Abarundi ku munsi wa gatandatu mu gitondo. Umuhari wa Al-Shabab wandika uvuga uti nitwe turi inyuma y'igitero cyabereye Balad ku munsi wa gatandatu, wongera kuti twaturiye imodokari z'igisirikare zitatu twica abasoda 10. Uburundi buri mu bihugu bitanu bifite abasirikare mu mugwi w'ingabo z'umwe bwa Afrika AMISOM zihugarukana amahoro muri Somalia mu kugwanya intagondwa za Al-Shabab bwatanguye kurungika ingabo zabwo kuva mu mwaka w'2007 zikaba zifashanya igikorwa cyo kubohoza Somalia n'iza Kenya, Uganda, Ethiopia hamwe na Djibouti. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye uyu munsi urubanza rw'abayoboke b'ishyaka FDU Inkingi. Abaregwa banenze ibimenyetso bishingiye ku itumanaho ryo ku matelefone. Eric Bagirubusa yari mu rukiko I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda.
Metre Gatera Gashabana wunganira abaregwa niwe wongeye gufata umwanya munini anenga ibimenyetso by'ubushinjacyaha bikubiye mu kirego cyabwo. Ibimenyetso bishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi byafatiriwe ku matelefone y'abaregwa n'ibyo umunyamategeko yanenze. Yabwiye umucamanza ko abisesenguye asanga nta mugambi wo gukora ibyaha bari bafite. Yabwiye umucamanza ko asanga ubushinjacyaha bwagombye kugaragaza ibikorwa bidashidikanywaho bigaragaza ko abaregwa bari bagamije gukora ibyaha. Metre Gatera Gashabana ntiyumvisha ukuntu abo yunganira bafashwe bishyira hamwe mu mugambi wo gushinga ishyaka bigafatwa nk'ugushaka kugira nawe ubutegetsi buriho. Yavuze ko nta mutwe wari wo wose abaregwa bigeze bagambirira gushyiraho mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi buriho. Metre Gashabana akavuga ko amwe mu magambo abo yunganira bagiye bavuga ku matelefone ko batishimiye ubutegetsi buriho bitumvikanaho ubushinjacyaha buhera buyagira ibikorwa bigize ibyaha. Agasaba ko muri rusange ibimenyetso by'ubushinjacyaha byateshwa agaciro uko byakabaye abo yunganira bakazagirwa abere. Bwana Gracien Nsabiyaremye ukomoka mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe watse ijambo muri urubanza yabwiye urukiko ko hari telefone ubushinjacyaha umutwerera ko yumvirizwagaho. Yavuze ko iyo telefone atari iye. Ubushinjacyaha buvuga ko hari undi murongo wa telefone Nsabiyaremye yumvirizwagaho. Gusuregwa we agasobanura kuko byagaragajwe n'ikigo cy'itumanaho iyo nimero ya telefone yawe yaragiye ku murongo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2017. Nsabiyaremye avuga ko bihabanye kure n'ibivugwa n'ubushinjacyaha kuko byaba bivuze ko yumvirijwe mbere y'amezi abiri umurongo wa telefone utaratangira gukoreshwa. Undi wafashe ijambo ni bwana Fabien Twagira Yezu ko mu karere ka Muhanga mu Majyepfo y'u Rwanda. Uyu yarashinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDU Inkingi ritaremerwa gukora mu Rwanda. Yavuze ko n'ubwo hari telefoni zo muri Congo yavuganira gahunda bamaze kugerayo mu mugambi wo gushaka kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda zitagaragazwa. Aravuga ko ibyakozwe n'ubushinjacyaha ari ibintu bwafashe bugahimbahimba bugashyiraho bugamije kubazirikaho ibyaha. Twagira Yezu avuga ko bitumvikana ukuntu ubushinjacyaha buvuga ko hari nimero yumvirizwagaho bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere n'undi bareganwa. Yabwiye umucamanza ko bitumvikana ukuntu abo bombi bakoreshaga telefoni imwe. Ibyo bashinjwa byose yabyise ibirego by'ibinyoma. Ubushinjacyaha barega ko no mu itumanaho bagiranaga ku matelefone bakoreshaga imvugo z'amarenga mu rwego rwo kujijisha. Bwana Twagira Yezu yongeye kubwira umucamanza ko babiterwaga n'impungenge bahorana kubera ko bamwe mu barwanashyaka ba FDU Inkingi ngo barashimutwa abandi bakicwa. Yavuze ko akurikije uko ikirego giteye asanga ubushinjacyaha bwarahonyanze amategeko ku bushake. Ubushinjacyaha ntiburahabwa umwanya wo kugira icyo buvuga ku myanzuro ya nyuma yabwo. Abaregwa uko ari 11 batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa 9/2017 bararegwa ibyaha byo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho, gukorana n'imitwe y'iterabwoba no kugambirira gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho. Ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa cyendo uyu mwaka. Aha bagira ubusabirwe rya Amerika Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Dusubire mu Burundi. Uyu munsi Croix Rouge na ambasade y'Ubushinwa bashyikirije imfashanyo imiryango irenga 150 yo muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Iyi miryango yari yarashyizwe ku gasi n'imyuzure. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ibifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Desire Hatungimana.
Iyo miryango y'abantu abo nikora yaronkeje izo mfashanyo kuri uno wa mbere niyahuye ahanini n'imyuzure yo mwaka weze mu 2018. Iyo myuzure ni nayo yatumye iyo miryango yimuka kubera inzu y'abamwe zatwawe. Pamphile Kantabazi arongoye ishyirahamwe ryitaho imbabare avugira abagize iyo miryango 152 yahawe izo mfashanyo.
Bisunze ibyo abaserukira abo aho nikora bari ngaha. Abaserukira umuryango utabara imbabare ngaha icyo bahereye ku bantu bo babaye kurusha abandi muri iyi zone baratubwiye bati hariho abantu bahuye n'ikiza cy'imyuzurira ku mpera z'umwaka uhetse 2018. Hariho n'abandi bahurutse guhongoka bava muri Tanzania. Hariho mbere n'abandi bafise ubukene butandukanye muri abo duhere kuri aba bafise abantu bagendana ubumuga bari mu ngo iwacu canke bego sanga na serugo canke inarugo n'ikimuga
iyo mfashanyo ishiramwe kwahuje cyatanze kuri aba banyabuterere zigizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho byo mu gikoni urongo iryo shira hamwe avuga ko izo mfashanyo bazikesha ubuserukizi bw'ubushinwa mu Burundi
ambasade rero y'ubushinwa yaratahuye yuko ishaka gukora ibikorwa ku ntango bijya gufasha imbabare canke abantu aho nikora bo ku ntango bakidukeneye umuntu twokorana ico gikorwa baravye basanga uwo bokorana ico gikorwa no usanzwe hari ni Croix Rouge Croix Rouge sabandi bantu waruzi n'abanyine bari ngaha bo banditsi yo listi batabakine twiyumviriye ico gikorwa bashiye gucushwa gishaka gukorera ngai wacu abo gikenera kurusha handi naba abo rero bafashijwe n'inzigo za Croix Rouge kuko barafite batoye ku mutumba ku komine ku province imeri nibo mubona ngaha
abaronkejwe izo mfashanyo bagizwe n'abateshejwe izabo n'imyuzure kuri abo iyongera ko abahungutse batagiraho bashikira bashima iyo mfashanyo y'ibifungurwa ariko bagasaba ko bofashwa no mu bindi bisata nko kuroswa uburaro
ke wampaye umuceri bampereza ubiharagi bampaye base nta nikivomesho nari mfise ndabashimiye bose ndashimye ntakombora nogira
maronso musegetera ndaronka amavuta ndaronka umuceri n'ibindi turiko turaronka abantu batuzaniye imfashanyo barafata cyane eneje bamwe gute batwibu n'ubu nka twege twahunze tuvuye Tanzania dushikira mu buterere
twaronse umuceri ibiharage amakoto ibikombe amabase ifurusheti ibiyiko ilushe umusegetera isukari n'umunyu n'amasabune kweri mugababari tuvyakira neza cyane muradufashije imana bahezagi
igihugu cy'ubushinwa kiri mu bihugu bike byagumye bifashanya na leta y'u Burundi inyuma yaho hari byahagaritse imigenderanire n'u Burundi userukira igihugu cy'ubushinwa yari yishikiye ku buterere avuga ko igihugu aserukira gifise Li Shangling avuga ko igihugu arongoye kigiye gutanga inyigisho zishikira ku banyagihugu bonye n'ubwabo
en fin de compte nous voulons bien que la population rurale
waserukira ubushinwa mu Burundi ati dushaka ko imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ishikira umunyagihugu wo mu gihugu hagati mu myaka iri imbere dushaka ko ibikorwa byacu bishikira umunyagihugu kugira na baronke umusaruro uvuye mu migenderanire iri hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri abanyabuterere bakuye muzabo n'imyuzure kuva ku mutasoro w'umwaka uheze w'umwaka wa 2018 hamwe n'abahungutse baracatse indaro mu mashuri abandi mu miryango yo mu yandi makartiye ntibaza amaherezo yabo kuko aho bahora baba bidakunda ko bahasubira kuko uko imvura itasuye bama bimutse bagasaba amatongo yo kubakamwo amazu ahandi hadategwa niyo myuzure
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mbere yako gatangazo rero twarimo dukurikira inkuru ya Desire Hatungimana ku mfashanyo zahawe imiryango irengeje na 50 yo mu buterere na ambasade y'Ubushinwa ifatanije na Croix Rouge aha rero nkagira ngo mbonereho ko kugira ngo ibashe kubagezaho inkuru z'ibibera mu Burundi Ijwi rya Amerika yifashisha abanywanyi bayo kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru yarabahagaritse rero murabizi yahagaritse n'ibya FM byacu Mu Rwanda guverinoma imaze gutangiza gahunda yo guhamata abaturage bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'abana bari munsi y'imyaka itanu bafite ibibazo by'imirire mibi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Iyi gahunda yatangijwe mu turere dutandatu tw'igihugu, dutatu two mu ntara y'Amajyaruguru, Rulindo, Gakenke na Gicumbi, na dutatu two mu ntara y'Iburasirazuba, Kirehe, Ngoma na Nyagatare. Abaturage bagera ku 130,000 nibo batoranijwe muri utwo turere, aho buri muturage azahabwa litiro 9 z'amata. Bwana Shehe Bahame Hasani, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage, avuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata mu muryango.
Twatangiye guha abaturage amata ni gahunda twashizemo igihe gito, wenda ishobora no kuzakomeza kugira ngo tubashe gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata. Dufite ikibazo kirebana n'imirire mibi mu bana batoya bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'imyaka itandatu turimo turabaha, ndetse n'abakuru bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, kugira ngo yari amata banabonereho umwanya wo kugira ngo bigishwe. Nk'umuntu wakamye amata ye arayajyana ku soko akarangira, ntiyibuke ko afite abana mu rugo nabo bakeneye kunywa kuri ayo mata. Bityo rero leta yacu yifuje ko twatanga ayo mata, hanyuma tubone rero n'uburyo bwo kwigisha abaturage kumenya agaciro k'amata, kuko bishobora kubafasha mu kibazo cy'imirire mibi.
Iyi gahunda yatangiriye mu turere duke ariko ishobora kuzakomereza mu tundi turere, kuko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu bisobanura. Iyi gahunda yatangijwe ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishojwe, irasozwa kuri uyu wa mbere. Nabajije Sheikh Hasani Bahame niba amata azatangwa mu minsi itatu gusa yahangana n'ikibazo cy'imirire mibi.
Ntabwo aje gukemura ikibazo nk'uko wenda buri wese ashobora kubitekereza, ariko ni nk'imfashanyigisho kugira ngo tubonereho tubigishe. Tubahaye amata uyu munsi, ejo nzatekereze nanjye kuyishakira, nzatekereze niba nakamye amata yose sinjye kuyagurisha, ngire amata nsigarana mu rugo ashobore kuzajya aramira abana no kubarinda ziriya ndwara.
Muri iyi gahunda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izarushaho kwigisha abaturage kwita cyane ku ndyo yuzuye baha abana babo, kuko abayobozi bakunze kuvuga ko abaturage bahitamo kugurisha umusaruro wabo aho kubanza guhaza imiryango yabo. Abayobozi banatunga agatoki ababyeyi ko n'ababa bafite ibiryo batazi gutegura indyo yuzuye. Ibintu abaturage bakomeje kuvuga ko izi mvugo z'abayobozi batazemera, ko ikibazo cyo kurwaza bwaki n'izindi ndwara ziva ku mirire mibi gituruka ku bukene bwo mu miryango bafite.
Tuba hano turi umutwana dutatu turi bane. Iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora tubiri undi tubiri tugasasa tukaryama. Saa sita hari igihe tutarya, twa tundi dukeya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye ku manywa turi buturye nijoro. Iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshisho cyangwa ngiye no gufunguza sinjya kubeshya, ubwo ni ukwiryamira. Nk'ubu abana banjye barabwirirwa bakaburara.
Nahuye n'ikibazo cy'ubukene pe, cy'ubwo kwifasha abana babiri,
ariko n'ikibazo cy'ubukene kirahari nacyo, ntago ari ukudategura indyo yuzuye.
Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ku baturage bo mu turere dutandatu twatoranyijwe bazahabwa litiro zisaga miliyoni 1,200,000. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izasoza iki gikorwa hatanzwe miliyoni 80 mu mafaranga y'u Rwanda. Leta ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 izaba yagabanije ikibazo cyo kugwingira ku bana bato kikava kuri 38% kiriho ubu kikagera kuri 15%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56?
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Mbere yuko Frederic nkundikije rero abasubirira mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yabagejejeho, mbabwire ko ayo makuru y'umunota umwe mushobora no kuyasanga kuri Facebook VOA Radio yacu. Ngaya rero amakuru avunaguye Fredway.
Murakoze Thomas makuru twabashikije twabye kumutegetse mu gihe cha Congo yatangaje kwa abanyamahanga babiri bakorera isosiyete mu gihe cha Canada yitwa Banro yimba ubutare banyuruzwe mu ndwi hizi mu manuko bw'intara ya Manyima iri museko w'igihugu n'umuvugizi w'isirikare mu ntara ya Kivu Kapitaine Dieudonné Kasirera uyu munsi ku wa mbere yavuze ko umunyagihugu ava mu gihe cha Afrika y'Epfo umunyazimbabwe hamwe n'abanyekongo babiri banyurujwe kandi kwa babanyuruje bashobora kuba arabagwanyo mu hari w'abamayimayi bakorera ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi muri iyo ntara twabwiye kandi ko abanyeshuri bane hamwe n'umuntu umwe akuze bishwe barashwe igihe cy'inyerekano yabereye mu gisagara cya Sudan cyitwa El Obeid inacho mu rwa mukuru w'intara ya Kordofan yo mu buraruko ishyirahamwe ry'abaganga ryatangaje iyo nkuru rivuga kwa abo bantu batanu bishwe igihe cy'imyerekano y'abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye yariko ibera muri icyo gisagara abandi bantu batari bake barimo umukuru w'ishyirahamwe ryatunganije iyo myerekano imaze amezi n'amezi barakomeretse gushika ubu abategetsi bo mu gihugu cya Sudani hamwe n'abasirikare barongoye igihugu basubiriye Perezida Omar al-Bashir ntacyo baravuga kuri ubwo bwicanyi twabwiye kandi kw'abantu bashika 65 bishwe mu bitero byakozwe n'umurwi w'ikekwa kwa umurwi w'abagwanyi b'intagondwa za Kiislamu igihe bari bavuye ku maziko mu ntara y'Umuraruko ushira useruko bw'igihugu cya Nigeria nk'uko byatangajwe na televiziyo igihugu ejo ku munsi wa Mungu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ivyo bitero yamara umurwi Boko Haram hamwe n'uwundi murwi w'intagondwa za Kiislamu mu ntara ya Afrika yo mu burengero yama yakoze ibitero muri iyo ntara umutegetsi ho muri iyo ntara yatangaje amakuru avuga ko izo nkozi z'ikibi zishe abantu 11 bari bavuye ku maziko ku munsi wa gatandatu hamwe n'abandi 44 bari bagiye hamwe kugira ngo bivune ivyo bitero yavuze ko hari n'abandi bantu bakomeretse kandi ko n'igitigiri cy'abahitanwe n'ivyo bitero gishobora kwiyongera Perezida Muhammadu Buhari ejo ku munsi wa Mungu yari yamije ubwo bwicanyi yongera ategeka isirikare guhiga abakoze ubwo bwicanyi twavuze kandi ko abajejwe umutekano mu ntara mu burengero ya California bavuga ko umuntu yitwaje inkoho yishe abantu batatu ku munsi wa Mungu ku muhingamo mu kibanza cariko kiberamo ibirori ico gitero cabiri mu gisagara ca Gilroy aho abapolisi bavuga ko uyu mwicanyi yari yitwaje inkoho abandi bantu 15 barakomerekeye muri ico gitero yamara ntibiramenyekana niba bakomerekejwe n'isoro muri ico kibanza cariko kiberamo ibirori hari hasanzwe hari abapolisi ari naco gituma gikorwa co gutabara cihuse maze abapolisi bagaca barasa uyu mwicanyi mu buryo bwihuta umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Scott Smithy yavuze ko hari amakuru yatangajwe avuga ko hashobora kuba hari uwundi mwicanyi agira kabiri ariko gushika ubu abapolisi ntibarashobora kwemeza niba koko hari uwundi muntu agira kabiri ikekwa ko yarafise uruhara muri ubwo bwicanyi abariko baratohoza ubwo bwicanyi gushika ubu baracyihweza ukuntu bwatanguye hamwe n'icabuteye twongeye kandi turababwira ko mu gihugu cya Afghanistan abategetsi batangaje ko igitero cya bombe catezwe mu modoka hamwe n'igitero cy'abantu bitwaje inkoho byahitanye ubuzima bw'abantu 200 byongera bikomeretsa abandi 50 abategetsi hamwe n'abantu babyiboneye bavuga ko abiyahuzi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bateye ibiro by'umuhari wa politike urongowe n'uwahoze ari mukuru w'ibiro byejwe iperereza mu gihugu cya Afghanistan Amrullah Saleh. Saleh niwe kandi azoba ariwe vice perezida wa Afghanistan wo muri iki gihe Ashraf Ghani mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora yimirije ivyo bitero vyabaye haheze amasaha makeyi Ghani hamwe na Saleh bavuye mu ikoraniro ryo kwiyamamaza mu gisagara ca Kabul inyuma yaho gikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora gitangurijwe icese ku munsi wa Mungu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ariwe wakoze ivyo bitero umurwa mukuru Kabul ugize iminsi uberamwo ibitero bikorwa n'umurwi w'abataliban hamwe n'umurwi w'intagondwa za Kiislamu abategetsi batangaje ko abasirikari batabaye abantu bashika 85.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu naha rero aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye mugire umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika murakaraba.
Thank you.